Iyi ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nje kuwasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 93 n'ibice bitatu i Karongi na FM 104 n'ibice bitatu i Kigali naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922 duri ingingo nkuru twabateguriye. Intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'iz'umutwe uyirwanya wa M23 bazahurira mu biganiro i Rwanda mu rwa mukuru wa Angola cyumweru gitaha. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch uraringa inyeshyamba za Alliance Fleuve Congo M23 kwibasira abanyamakuru n'impirimbanyi za sosiyete sivile. Abanyekongo bahungiye mu Burundi bari bamaze iminsi mu nkambi y'agateganyo mu rwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagiye kwimurwa.
Izo hindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Musenyi munara ya Itana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwagize ko igikumo.
Martin Interet, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Burundi, ikaze mu makuru y'iwanyu mu ntara.
Iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nabibabwiraga mu ngingo nkuru, presidansi ya Angola yatangaje ko yiteguye kwakira ibiganiro hagati y'intumwa za guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'umutwe uyirwanya wa M23 mu cyumweru gitaha ku itariki ya 18 z'uku kwezi. Bizaba bibaye ubwa mbere leta ya Kongo yemeye kujya mu biganiro imbona nkubone n'inyeshyamba zirwanya. Ibiganiro byagiye bitumizwa na Angola mbere byigeze bishobora guhagarika intambara imaze imyaka mu burasirazuba bwa Congo. Kuri uyu wa kabiri, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Congo yari i Rwanda muri Angola mu biganiro na mugenzi we Joao Gonzalves Lourenço. Nyuma y'ibyo biganiro, presidansi ya Angola yahise itangaza ko icyo gihugu cyemeye guhuza Congo n'abarwanyi ba M23. Kuri uyu wa gatatu, ibyo biro byasohoye itangazo rigira riti kurikije intambwe zafashwe n'ubuhuza bwa Angola, intumwa za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na M23 zizatangira ibiganiro by'amahoro guhera ku itariki ya 18 mu mujyi wa Rwanda. Ni gute ko kenshi Perezida Tshisekedi yavuze ko atazigera agirana ibiganiro na M23, umutwe avuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. U Rwanda rwakomeje guhakana ko rushyigikiye M23. Kuva mu kwezi kwa mbere, uwo mutwe umaze kwigarurira uduce twinshi mu burasirazuba bwa Kongo turimo imijyi ya Goma na Bukavu. Leta ya Kongo ivuga ko kuva mu kwezi kwa mbere intambara mu burasirazuba bwa Kongo imaze guhitana abantu 270 n'umubare ariko utaremezwa n'impande zidafite aho zibogamiye. Iyi ni radio y'ijwi ry'Amerika tukivuga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umuryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch urashinja umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'irihuriro AFC Alliance Fleuve Congo bafatanije kwibasira no gutoteza abanyamakuru, ababunenga n'impirimbanyi za sosiyete sivile. Abaregwa barabihakana. Tim Harris Ishimwe.
Ibirego bya Human Rights Watch kuri IFC M23 bikubiye mu itangazo uyu muryango washyize ahagaragara kuri uyu wa gatatu. Uyu muryango uvuga ko ibyo byatangiye nyuma yaho izinyeshyamba zifatiye umujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka. Ukavuga ko mu ntara za Kivu ya ruguru na Kivu y'epfo aho M23 igenzura, abarwanyi b'uyu mutwe bagiye batera ingo z'abagize sosiyete sivile n'abanyamakuru bakabakangisha kubica no kubihimuraho. Ibyo Human Rights Watch ivuga ko bibangamiye ubwigenge bw'itangazamakuru n'imikorere y'imiryango ya sosiyete sivile. Uyu muryango mpuzamahanga uharanira uburenganzira bwa muntu uravuga ko inyeshyamba za M23 zishyigikiwe n'u Rwanda zagiye zifunga abayobozi ba societe civile ndetse zikica bamwe mu mpirimbanyi zabaga zafashe nta kuzigeza mu butabera. Clementine Montjoy, umushakashatsi mukuru w'uyu muryango ushinzwe akarere k'ibiyaga bigari, yagize ati gushyiraho ingamba zo kugarura ibintu mu buryo mu mujyi wa Goma na Bukavu yafashwe na M23 bisobanuye kureka abanyamakuru n'impirimbanyi za societe civile bagakora akazi kabo nta gushyirwaho iterabwoba, nta gukorerwa urugomo cyangwa amabi arenze nayo. Uwo muryango uvuga ko ufite amakuru yizewe ahamya ko impirimbanyi z'uburenganzira zirenga 200 zasabye ubufasha bwo kurindirwa umutekano kuvaho M23 ifatiye imijyi ya Goma na Bukavu. Human Rights Watch kandi ivuga ko kuva mu mpera z'ukwezi kwa mbere k'uyu mwaka yabajije impirimbanyi z'abanyekongo ndetse n'abanyamakuru b'abanyekongo n'ab'abanyamahanga mu mujyi wa Goma, Kinshasa na Bujumbura kuri iki kibazo. Ivuga ko yanigenzuriye n'amajwi yafashwe n'abahamagawe kuri telefoni n'izinyeshyamba, ubutumwa bwanditse n'ubwo mu buryo bw'amashusho, cyo kimwe n'imbwirwaruhamwe zagiye zivugwa n'abategetsi ba AFC M23. Ibyo byose ikavuga ko bikubiyemo kwibasira no gutera ubwoba abanyamakuru n'impirimbanyi z'uburenganzira. Uyu muryango ukagira uti abategetsi ba M23 na AFC cyo kimwe na guverinoma y'u Rwanda bagomba kubahiriza amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga mu turere bagenzura. Bagomba kandi kureka impirimbanyi za societe civile n'abanyamakuru bagakora akazi kabo bisanzuye kiretse gusa ku mpamvu zikomeye z'umutekano. Bagomba kandi kuryoza abarwanyi babo bakoze amabi. Uretse impirimbanyi n'abanyamakuru, Human Rights Watch ivuga ko nyuma y'ifatwa rya Goma na M23 n'ingabo z'u Rwanda ku itariki ya 27 y'ukwezi kwa mbere, abarwanyi ba M23 bagiye bahohotera abaturage bakekaga gushyigikira ingabo za leta n'abo bafatanya, bamwe izinyeshyamba zikanabica abandi zikabasahura. Umwe mu batuye Goma waganiriye n'uwo muryango yabwiye ko abarwanyi ba M23 bamusanze iwe bakamukubita bamushinja gufasha abanzi babo kwica inshuti zabo ku rugamba. Uyu yagize ati biriwe bampondagura inkoni mu mugongo, ubu simbasha kugenda, baranteye, barankubita, banasahura inzu yanjye. Mu ngero z'impirimbanyi z'uburenganzira Human Rights Watch ivuga ko zishwe na M23 harimo n'umuririmbyi akaba n'impirimbanyi Delife Katembo Vinywasiki wamenyekanye ku kazina ka Delica Idengo. Uyu Human Rights Watch ivuga ko yarasiwe iwi muhira ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa kabiri ahantu biboneka ko nta mirwano yahaberaga. Uyu muryango ukavuga ko nyuma yaho ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa kabiri, Lawrence Kanyuka uvugira M23 yashinje Idengo kuba mu muryango w'urubyiruko rw'impirimbanyi zaranira impinduka Lucha, ndetse abwira Human Rights Watch ko yarashwe kuko yari yambaye imyambaro ya gisirikare. Uwo muryango ukomeza uvuga ko umwe mu isoko zidafite aho zibogamiye yamubwiye ko abarwanyi ba M23 ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa kabiri bishe Pierre Katema Byamungu, impirimbanyi yo mu muryango Ruca, hamwe n'abandi bagabo bane muri teritwari ya Karehe. Uwaganiriye nawo yavuze ko Byamungu n'abasore barindwi barimo abayobozi b'urubyiruko muri ako gace bategetswe na M23 gutwara inkomere n'imirambo y'abarwanyi b'uwo mutwe babajyana mu gace ka Buziro. Babagejejeyo, iyo soko ivuga ko abarwanyi ba M23 bashinje Byamungu n'abandi basore bane kuba mu mutwe wa Wazalendo hanyuma barabica. Muri raporo yawo yasohotse kuri uyu wa gatatu, Human Rights Watch ivuga ko impande zose ziri mu ntambara yo mu burasirazuba bwa Congo, yaba u Rwanda na M23 Congo ndetse n'abo bafatanya, bose barebwa n'amategeko mpuzamahanga arengera abari mu kaga cyangwa se amategeko agenga intambara. Uyu muryango ugasaba umuryango w'umwe bw'Uburayi, ibihugu biwugize n'izindi guverinoma bireba gufatira bwangu ibindi bihano umutwa M23 n'abategetsi bakuru b'u Rwanda n'aba Congo bagize uruhare muri ibi byaha bikomeye. Ihuriro AFC n'umutwa M23 ariko mu itangazo basohoye bahakanye bivuye inyuma ibi birego bya Human Rights Watch. Bwana Lawrence Kanyuka uvugira M23 muri iri tangazo yavuze ko iri tangazo ari uburyo bwo gukwiza impuha, kuyobya rubanda mu gukorera inyungu z'ubutegetsi bwa Kinshasa. Yagize ati umuryango wacu ntiwigeze uta muri yombi utera ubwoba cyangwa ngo utoteze umunyamakuru n'umwe cyangwa impirimbanyi. dusabye Human Rights Watch gutanga ibimenyetso bifatika bihamya ibyo ivuga. Uyu muvugizi wa M23 yavuze ko hashingiwe ku mubano uzwi neza Human Rights Watch ifitanye na Leta ya Kinshasa, ukuri kw'ibyo utangaza gushidikanywaho cyane. Ati turamagana twivuye inyuma ikoreshwa nabi ry'ijambo uyu muryango ufite mu guhindanya isura y'umuryango wacu. Turahamaganira abaturage n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwamagana iyi raporo ibogamye.
Nchuti bakunzi bijwi rya Amerika, ibiganiro n'amakuru vya radio yanyu vyaba ibica ku radio canke ku mbuga ngurukana bumenyi, murashobora kubikurikirana bice ku ruga rwa WhatsApp twabashiriyeho kugira ngo biborohere kuronka amakuru agezweho ku mwanya ku mwanya.
Ushaka kwinjira muri urwo rubuga ujya kuri Facebook yacu VOA Radio yacu cyangwa kuri web yacu y3 radio yacu voa.com, ukareba hari amabwiriza y'ukuntu wakwinjira muri urwo rubuga uciye kuri link cyangwa lien twahashyize.
Muruga kwa WhatsApp y'ijwi rya Amerika usoma makuru gusa, nta bubasha ufise go kubona abarurimwo. Byumvikana ko ukurubamwo atatu vica ku mutekano wawe n'ibiri muri telefone yawe.
Y'ijwi rya Amerika ni radio yanyu,
turabizera nk'uko mutwizera.
Mukomeje kumva radio y'ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Abanyekongo barenga 1,800,000 ku 43,000 bari mu nkambi y'impunzi y'agateganyo mu rwa mukuru w'intara Cibitoke mu Burundi bemeye kwimurirwa kure y'umupaka w'igihugu cyabo, abandi ntibabishaka. Inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije inshuti zayo mu Burundi, muragezwaho na Thierry Vendayishimiye.
Abo bakongomani bahungiye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke iri mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi kuva ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa kabiri guheze, ntibariko baratahura ingene batariko bararosa iby'impunzi zitegekanirijwe. Bakababazwa n'ingene kuva bashitse mu buhungiro bafungurirwa rimwe ku munsi.
Sasa na moyo mwese nyo tutafunga hapa hatuyapokea hata kitu kimoya.
Kuva dushika ngaha haraheze hafu kwezi, ntiturahabwa imfashanyo, duhabwa ibifungurwa bitetse gusa. Ibyo nabyo ntibikwiye, twifuza guhabwa ibyategekanijwe kugira ngo umwe wese yitunganye uko abishaka. Iyo imvura iguye turanyagirwa, na cane cane abatararonswa amahembe. Abayanonse nabo bahawe matomato adakwiye umuryango. Ikindi izo mpunzi z'abakongomani zigira zikwiza ukwezi mu rugombo ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke zishikiriza n'ingorane zo kwivuza. Zivuga ko abajejwe kubabungabungira amagara bakurikira ingo gito ku munsi. Bagira bati
kuta kunaonekana shida mbalimbali mbali. Kati ya hizo shida tunajikuta
turashima ko twubakiwe ivuriro kandi rya kijambere, ariko haragahazi kuko bakora kuri iryo vuriro bakira abantu kuva isaha zine gushika isaha icenda. Aho rero abakikwa n'amagara mu masaha y'ijoro nk'abakenyezi bashaka kwibaruka bica bibagora.
Afike asubuhi saa ine, iyo ni matatizo.
Reka n'abakiriwe ahitwa Makombe muri komine n'intara ya Rumonge bagera ku 380,000 nabo nyene basaba kuronswa ifashanyo zikwiye, bakavuga ko bahabwa intica n'ikize. Ibyo biruko mu gihe kuva izo mpunzi zitanguye gushika ku butaka bw'u Burundi zihunga intambara Leta ya Gitega yabakiriye ibicishije mu bushikiranganje bujeje intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano yari yemeye gufasha abo babanyi bari mu bihe bitoroshe. Yamara umushikiranganje Martin Niteretse yari yatangaje ko izo mpunzi zategerezwa kwigizwa kure y'igihugu zahunze zivamwo mu ntumbero yo gucungera umutekano wa zo hisunzwe amategeko mpuzamakungu agenga impunzi.
Ibikorwa bikurikira birategekanijwe: ubwa mbere guhindura ikibanza bisigura ko impunzi za vuba, kuvuga guhera mu ntango z'uyu mwaka, zizohindurirwa ikibanza zungurizwe muri site ya Museni iri mu ntara ya Rutana mu ntumbero yo kubahiriza amategeko mpuzamakungu Burundi bwashyize ko igikumo.
Naho biruko abari mu kibanza begeranirijwemo imakombe muri komine Rumonge y'intara ya Rumonge basaba kungururizwa mu ikambi y'impunzi. Abegeranirijwe mu Rugombo mu ntara ya Cibitoke ntiberekwa kujanwa aho bateguriwe mu ntara za Mwaro na Rutana, basaba kugumizwa mu Cibitoke mu kurindira ko umutekano ugaruka mu buseruko bw'igihugu cabo, nkuko no mukenyezi yahunze abivuga. Agira ati
umuntu mwanya anapenda na mwanya hapendi bako banamunyangula,
yaba ushaka canke udashaka bashaka kuburiza amakamyo kugira ngo babatware ku nguvu mu Rutana. Ibyo ntibibaho kuko n'abarundi barahungiye iwacu ariko nta wabatwaye mu ikambi ku nguvu. Niba tureke uwashaka agende, utashaka bamureke, nibyo dusaba.
Nanjo ibyo njo tunaona
ubugenzuzi bw'ikigo kijejwe kwakira impunzi mu Burundi Omupra co kimwe n'uhagarariye ishami rya ONU rijejwe impunzi mu Burundi bubicishije ku bakozi babo bakorera hashikizo mpunzi na byinshi bashima kubwira abamenyesha makuru. Bavuga ariko ko hazofatwa ingingo n'abanduka ku bijanye n'igikorwa cyo kwandika imyidondoro yabo. Kuva ku igenekerezo rya 2028 ukwezi kwa kabiri uno mwaka w'2025 abakongomani bagera ku 1836 nibo bamaze kujanwa mu ikambi y'impunzi y'Imusenyi mu ntara ya Rutana iri mu bumanuko bw'u Burundi. Ni mu gihe abasigaye ku mugwa mukuru w'intara ya Cibitoke bagera ku 43,700.
Urakoze Thierry Vendayishimiye. Mu Burundi abaharanira ikamba ry'ubwiza Miss Burundi mwaka 2025 bageze muri kimwe cya kane kirushanwa kirimo abakobwa 65% bari baremerewe guhiganwa, batanu nibo bazagera mu gice cya nyuma kizaba mu kwezi kwa karindwi gutaha. Uzatsinda Miss Burundi 2025 azahembwa amafaranga y'amarundi miliyoni 25 n'imodoka idakoresha lisansi. Mugenzi wacu Diane Ninahazwe yavuganye na Rosa Kamaliza utegura amarushanwa Miss Burundi muri iki gihe cy'imyaka 3, amubaza bimwe mu byo baheraho bemerera basabye.
Umwe ntibyakunze ko abandanya kubera ko atarakwije ibisabwa. 105 rero nibo bagiye mu audition yabaye itariki imwe n'itariki zibiri z'ukwa gatatu, dusigaranamo 60. Abo 60 rero nibo bari muri quart de finale zatanguye Gitega itariki 8 z'ukwa gatatu nyine, dusigarana abashika 30 bazogenda mu demi finale hasubire habaye andi ma elimination ku buryo muri finale hagenda 15, tuca dusigarana 5 baza gutsindira ubushimwe bwagenewe competition ya Miss Burundi.
Ibisabwa ni ivyahe kugira ngo uwo muntu azove ku ntambwe ya mbere ashike ku ya kabiri mugenda muravanamwe gusunza usigarana abo 5.
Ibijanye n'impapuro basabwa ubwa mbere na mbere kugira ngo abe umwidondoro, amafotokopi akaranga muntu zabo ama diplome yabo, ama photo passport rero ababandanyije n'abashoboye gutanga ibisabwa byose. Mu ma audition barasubira bakanabapima ko ari byo dupima bijanye no kungene bameze byaba uburebure, aho twavuga yuko bataja munsi y'imetero imwe n'amasantimetero 59 batarenza ibiro 65, tukavuga yuko baba bafise hagati y'imyaka 18 na 24, ko ashobora kuvuga mu ndimi zine: Kirundi, Igifaransa, Igiswahili, Icongereza. Bakamupima ico nokwita mu mbavu hagati y'amasantimetero twafatirako. Ivyo byose n'ibituma umuntu ashobora kugenda araba elimine, ariko kandi bigatuma dushobora kuvuga tuti naho tworonka iganwa mpuzamakungu yoshobora gushikamo kuko ibyo basaba abandi nawe arabifise. Ikindi nuko baba bafite proje ishobora kuba implemente mu rurimi rw'Igifaransa umwaka umwe, kugira ngo nibaheze ikiringo cabo c'umwaka umuntu azashobore kuvuga ati bakoze ibingana gutya.
Muti hariho amasantimetero ategezwa kuba afise, hariho uburebure ategezwa kuba afise, hariho n'undi mugwi numvise muvugamwo ivyo abafise mu mutwe gushobora kuvuga mu ndimi. Ntawo havo yibaza ati nkumiriwe kwera uko naremwe ndi mugufi ari ku mutwe ndawufise nsumba ivyiyumvira abandi. Uyo nawe bica bigenda gute? Arabitahura ko amasantimetero ashobora kumuvana mu kungene yashobora guteza imbere igihugu afashishije mutwe gusumba uko yaremwe.
Amahiganwa yose arafise ingene aringanijwe. Nimba uyu mwaka twateguye abafise uburebure bungana gutyo, ejo hazoba iyindi competition ifise irindi zina washaka igamije kwegeranya abo bantu bose bafise ubwo burebure. Urabona umuntu w'imetero imwe na 20, aho uyu ni uw'imetero imwe na 80. Abo bantu ntushobora kubashira mu ihiganwa rimwe. Wafumugira amahiganwa abiri irimo ryagenewe abagereranye n'abarebare ugacuga ry'abagufi gusa. Biragoye rero yuko wovuga uti uyu muntu niwe ngira ndungike no mu mahiganwa mpuzamakuru. Uzi neza yuko au niveau international umugufi aba metero imwe na 70. kuba rero twaramanutse gushika ku metero 159 twari twagerageje
kuvyerekera urimo igiswahili nk'abana bavukiye ruguru hariya anye hagati mu gihugu atari bujumbura bakura bumva kugaswahili niki ngo rurimi ntirushobora kubabera intambami nabo kwinjira muri ayo mahigano
umuntu avuga rumwe muri izo ndimi zine ntategereje kuzivuga zose ni rumwe muri izo ndimi wo ikirundi n'icabo n'abarundi kazi bose dofis barashobora kuvuga mu kirundi igiswahili naco kubera fundamentali yaje bari gikiri kuva mu mwaka wa kabiri menga twavuze tutu wumva yorohewe kuvuga umugambi we mu giswahili na uvuge ko turasaba guwumva giswahili kirumvikana muri East Africa hariho n'ibindi bihugu bitandukanye byumva giswahili tukavuga tuti ijwi rizoshika kure abantu bumve ko mu Burundi hari biriko birakogwa abavuga mu cyongereza bazodufasha kugira ngo mu bihugu anglophone abantu bamenye cyari higanwa Miss Burundi riko rirakogwa kandi abana basubiye twavuga ngo umwe wese avuga ururimi ruzodufasha gushikana kure iryo higanwa rishobore kudanzaza iryo shusho ry'u Burundi aho rwaruka ruhaguruka rukavuga ruti natwe turasubira duterera mu iterambere ry'igihugu ahanini cyari ico kuko n'ubundi bazogenda guhiganwa n'abandi mu makungu bisaba rero ko izo ndimi rumwe muri rwo bashobora kuruvuga
hama rero igice ca nyuma baba ndi batanu kizobitariki ya kangahe muramaze kwimenya
yego cyane 25 zo kwindwi
ubushimwe butegekanije kuri abo bana babigeme bazoshika mu kwindwi nubwahe
twaravuze yuko Miss Burundi azohabwa ibahasha y'imiliyoni 25 barundi akaronka imodoka igendeshwa n'umuyaga nkuba n'amapano solar yo kugira ngo bimworohere kuyatsa atarinze gukoresha umuyaga nkuba yarasanzwe akoresha muhiri wabo akongera akaronka n'akaryo ko kuja mu mahanga agiye kuraba abandi ngene barata ibihugu byabo hariho visite Romia izoca imwakira ko yaramuteguriye programme yo muri Ethiopie bamwereka ingene bagira visibility y'igihugu cyabo kugira ngo nawe azoze akore ku Burundi
Madame Rosa Kamaliza mujejeje mahigano ya Miss Burundi mu kiringo cy'imyaka 3 guhera uno mwaka gushika iyo myaka 3 izohere ku ijuru rya Amerika twashimire cyane kuri kano kanya muduhaye
murakoze cyane mwandane mugiriye byiza
Urukiko mpanabyaha mpuzamahanga CPI rwataye muri yombi Rodrigo Duterte wahoze ari umukuru w'igihugu cya Philippines rumukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu Toma Kamerinde.
Polisi ya Philippines yafashe Duterte ku buryo butunguranye kuri uyu wa kabiri nijoro mu gicuku ku kibuga cy'indege mpuzamahanga Chimanie umurwa mukuru. Yaravuye mu rugendo rugufi yarimo mu mahanga. Yahamufungiye umwanya muto ubundi imwuriza indege imujyana ilahe mu Buholandi imushyikiriza CPI. Polisi ya Philippines yabikoze ibisabwe na polisi mpuzamahanga Interpol mu izina rya CPI nk'uko perezida wa Philippines Ferdinand Marcos yabitangaje kuri televiziyo.
It's a request to the Philippine government from Interpol.
Interpol yasabye guverinoma ya Philippines gushyira mu bikorwa impapuro zo kumuta muri yombi. Ntitwabikoze kugira ngo dufashe CPI, twamufashe gusa kubera ko Interpol yabidusabye.
We comply with our commitments to Interpol.
Izi mpapuro zo guta muri yombi Duterte President Marcos avuga ni iza CPI. Abacamanza b'uru rukiko bazishyizeho umukono ku itariki ya 7 y'uko kwezi kwa gatatu ariko ziguma mu ibanga. CPI yazishyize hanze kuri uyu wa kabiri. Imukurikiranyeho ibyaha byibasiye inyoko muntu byabaye igihe yari umukuru w'igihugu mu ntambara yagabye ku mitwe y'abacuruzi b'ibiyobyabwenge yari yarayogoje Philippines. Rodrigo Duterte yabaye perezida wa Philippines imyaka 6 kuva mu 2016 kugera mu 2022. Guverinoma ya Philippines ivuga ko iyi ntambara yahitanye abantu 6,200, ariko imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nka Amnesty International na Human Rights Watch yo yemeza ko uyu mubare ari muto cyane. CPI nayo ivuga ko byibura abantu 30,000 bishwe muri iyi ntambara. Ariyo ari n'aba baharanira uburenganzira bwa muntu bose bahuriza ko abenshi mu bishwe bari indakemwa z'abakene cyangwa se banyakamwe batari bafite aho bahuriye n'ubucuruzi bw'ibiyobyabwenge. Nibyo CPI yagize ibyaha byibasiye inyoko muntu ikarega Duterte ko yari umutware w'umutwe w'abicanyi. Akimara gufatwa, Duterte w'imyaka hafi 80 y'amavuko yasabye ko bamusobanurira impamvu.
ni munyereke ishingiro ryemewe n'amategeko yo kuba ndi hano sinahageze ku bushake bwanjye ahubwo n'ugundi muntu.
Rodrigo Duterte abaye umutegetsi wa mbere ukomoka muri Aziya ugiye muri CPI. CPI ishinzwe gukurikirana ibyaha bya genocide, ibyaha by'intambara, ibyaha byibasiye inyoko muntu n'ibyaha byo kuvogera ubusugire, ubwigenge n'ubutaka bw'ikindi gihugu hakoreshejwe ingufu za gisirikare n'ikindi gihugu. Kuva ishinzwe mu 2002 kugeza ubu CPI ikora nketi ku migabane yose y'isi. Imaze kwakira amadosiye yose hamwe 32, yatanze impapuro zo guta muri yombi abantu byibura 60. CPI yahamije ibyaha abantu 11 barimo Germain Katanga, Thomas Lubanga na Bosco Ntaganda bo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Katanga yahoze ari commandant w'umutwe w'inyeshyamba witwa Force de Resistance Patriotique en Ituri. CPI yamukatiye igifungo cy'imyaka 12. CPI yakatiye Thomas Lubanga gufungwa imyaka 14. Lubanga yari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba witwa Union des Patriotes Congolais, Force Patriotique pour la Libération du Congo. Bosco Ntaganda yakatiwe gufungwa imyaka 30, yahoze ari umugaba mukuru wungirije w'izi nyeshyamba za Force Patriotique pour la Libération du Congo za Lubanga. Naho Umuganda Dominique Ongwen wahoze ari commandant mu nyeshyamba za LRA yakatiwe igifungo cy'imyaka 25. Mu bose CPI yaburanishije bane babaye abere barimo Jean-Pierre Bemba wigeze kuba vice-president wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Mbere yaho yari umuyobozi mukuru w'inyeshyamba za Mouvement de Libération du Congo. Muri iki gihe Bemba ni minisitiri w'intebe wungirije akaba na minisitiri w'ubwikorezi muri guverinoma ya president Félix Tshisekedi. Usibye Bemba, abandi batatu bahandaguweho ibyaha ni Laurent Gbagbo wari umukuru w'igihugu cya Côte d'Ivoire, Charles Begoudé wari umwe mu baminisitiri be na Mathieu Ngoujolo wari umukuru w'umutwe w'inyeshyamba wa Front des Nationalistes et Integrationistes muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Abandi bantu bane baracyaburana. CPI yahagaritse gukurikirana kandi abandi barindwi ku mpamvu zitandukanye zirimo kubura ibimenyetso bifatika cyangwa se urupfu. Muri bo twavuga Uhuru Kenyatta wabaye umukuru w'igihugu cya Kenya na William Ruto wamusimbuye ku butegetsi, Simone Gbagbo wari umugore wa Laurent Gbagbo na Calixte Mbarushimana wari umukuru w'umutwe wa FDLR, Force Démocratique pour la Libération du Rwanda. CPI iracyashakisha abandi bantu 31 barimo President Vladimir Poutine w'u Burusiya, Ministri w'intebe wa Israeli Benjamin Netanyahu, Omar Bashir wahoze ari umukuru w'igihugu cya Sudani, Saif al-Islam Gaddafi umuhungu wa Colonel Muammar Gaddafi wari umukuru w'ikirenga wa Libya na Joseph Kony umukuru wa LRA yo muri Uganda. Umunyarwanda Silvestre Mudacumura wari umugaba mukuru w'umutwe wa gisirikare w'inyeshyamba za FDLR nawe aracyari ku rutonde rw'abo CPI ishakisha. Nyamara ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo zatangaje ko zamwishe mu 2019. Izi ni ingero zimwe z'imanza za CPI. Hagati aho ariko twibukiranye ko CPI yafunguye anketi no ku Burundi mu 2017 ariko kugeza ubu ntiyigeze itangaza aho zigeze.
Urakoze tuma kamirindi ni hano dusoreje aya makuru y'iwanyu mu ntara. Mwakoze kudutega matwi, dukomeje kandi gahunda gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo. Dore umugani uyu munsi: kora ndebe irutavuga numve. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.
Bateye bazaye mugaheka, tubifurije amahoro n'imigisha. Mwaho muri hose ku isi dore ntashyo, ibagere ku mutima tubifurije kuramba. Muraho, muraho, murakoma, muraho aho muri buzima, muze twumva amakuru kuri radio yacu.
chari kashira ngabo kamazimaka no kurimbura ningerutizimba mukirango nibutsinda mashuri maze mbyumva nkejo bambicumira gakene ko bahungu ndumwe